mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni Fidel Niyongabo abaramutsa mugenzi wacu ari Sibigira Imana dushikiriza makuru yo hijya no hino kwisi
Mwaramutse Fidel amakuru turayahera ku mugabane wa Afrika muri Burkina Faso abasivile bashika kuri 35 barishwe abandi 37 barakomereka mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere leta mfata kibanza muri ico gihugu yavuze ko hari igihe imodokari yari mu rukurikirane rw'izindi iturikijwe n'igisasu cha mine chatezwe mu ibarabara izo modokari zariko zigenda ku mugwa mukuru wa Gadugu igihe zaturitswa n'ico gisasu hagati y'ibisagara biri mu buraruko bwa biri mu buraruko ari vyo Jibo na Burzanga ni akarere abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamiste bamenyereye guteramwo imihana y'abanyagihugu abapolisi hamwe n'abasirikare Ahandi havugwa umutekano muke mu karere ka Afrika muri Guinea Conakry harabaye imishamirano ejo kuwa mbere hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu bari mu myiyerekano basaba kagwika abasirikare gatwara igihugu kwihuta gusubiza ubutegetsi abasivile imyiyerekano yabereye mu micungararo y'umugwa mukuru Conakry ibaye ku munsi harangiye umwaka abasirikare bakuye ku butegetsi wahoze arongoye ico gihugu Alpha Condé letegizwe ahanini n'abasirikare irongowe na Colonel Mamadi Doumbouya iri ku butegetsi muri Guinea Conakry kuva mu kwezi kw'icyenda 2021 Doumbouya yemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile mu matora zoba mu myaka itatu ari kurunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Front National pour la Défense de la Démocratie FNDC rwatumye ko iyo myerekano rusaba ko ikiringo mfata kibanza kigabanywa iyo myerekano ikurikiye iyo uwo runani rwakuze ruri kumwe n'amasendika y'abadandaza ndetse n'amashyirahamwe ya société civile batunganije mu matariki ya 28 na 29 y'ukwezi kw'indwi kurangiye icyo gihe abantu batanu barahasize ubuzima
Washington ijwi rya Amerika
hanze y'umugabane wa Afrika inyuma yaho Burusiya busa n'ubugiye guhagarika gaze buhuburaya perezida wa kanama gatwara uburaya Charles Michel yavuze jo ku munsi wa mbere ko Algeria ari igihugu mugabane wa Buraya wizeye ko gaze hari mu rugendo yarimwo muri ico gihugu co mu buraruko bwa Afrika ejo kuwa mbere inyuma y'umubonano na perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune uburaya buriko burarondera ico subirira gaze bukura mu Burusiya kuva Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine ibiciro vya gaze byaciye biduga ku mugabane wa Buraya abategetsi ba Buraya baciye batangura kwerekeza amaso kuri Algeria igihugu ca mbere co muri Afrika cimbura umwuka mwinshi wa gaze imbere y'intambara muri Ukraine Algeria yaha ubumwe bwa Buraya gaze ingana ibice 11% y'ivyo bukeneye kuri 47% kwijana bwahabwa n'u Burusiya mu mpera z'ukwezi kwa munani perezida w'u Burusiya Emmanuel Macron nawe yaragendeye Algeria arashima ko Algeria yemeye gufasha uburaya kuronka ayandi masoko ya gaz andi makuru yerekeye Icho kibazo cy'u Burusiya n'ibihugu bya Buraya Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze jo kuwa mbere ko yizeye ko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza mushasha Liz Truss azofasha Ukraine kugwanya u Burusiya Truss yemejwe nk'umushikiranganji mushasha wa mbere w'Ubwongereza agendera ku vya kera ari we bita umukonservateur mu rurimi rw'igifaransa asubiriye Boris Johnson umwe mu bari bashigikiye perezida Zelensky mu ijambo yamashikiriza igihugu buri munsi perezida Zelensky wa Ukraine yavuze jo ko arindiranye igishika gutangura imigenderanire myiza na Truss yizeye ko bagiye gukorana gukorera hamwe mu gukingira abanyagihugu babo no guhagarika utwigoro tw'Uburusiya two gusambura ibindi bihugu. Ubwongereza bwabaye inshuti ya Ukraine kuva Uburusiya butanguza ibitero mu kwezi kwa kabiri itariki ya 24 buha Ukraine ibikoresho bya gisirikare amafaranga hamwe n'imyimenyerezo ya gisirikare ku nteko za Ukraine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nayo muri Afghanistan, umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu wari yemereye ko ari we wakoze igitero cya bombe y'umwiyahuzi hafi ya ambasade y'Uburusiya ku mugwa mukuru Kabul ejo ku munsi wa mbere. Abakozi babiri bo muri ambasade y'Uburusiya barahasize ubuzima ndetse n'abandi bane. Kibaye igitero cya mbere gitewe kuri ambasade y'abanyamahanga muri Afghanistan kuva abatalibani bafata ubutegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Ubushirangange bwa Afghanistan bw'imigenderanire n'andi makungu bwaremeje urupfu rwawo bakozi babiri ba ambasade y'Uburusiya. Igipolisi cy'i Kabul cyavuze ko abanyafghanistan bari barindiriye gutunganirizwa muri iyo ambasade nabo bafuye hamwe n'abandi batari bake bakomeretse. Ubwicanyi muri Afghanistan bwari bwaragabanutse cyane kuvaho abatalibani bagarukiye ku butegetsi, ariko hakunze kuba ibitero bito bito hirya nino bikogwa n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ku moko y'inkehwa. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'ayandi makungu Sergei Lavrov yavuze ko hagiye gufatwa ingingo zikomeye zo gucungera umutekano kuri ambasade y'Uburusiya i Kabul.
Urakoze arahisi bigira imana ku makuru yo hino hino uhejeje kudushikiriza. Makuru y'umukarere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke nabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wasubiye kugurugwa.
Twayakire neza cyane uko ubumwe bwobandanye kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire hari abafise abagenzi hari abafise abagenzi no babuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bose batambuke.
Aso twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza imodoka itahura irengano birarengana kabisa.
Abo ni bamwe mu banyagihugu baba kuri uyu mupaka. Mu Burundi umwumvikano muke hagati y'abategetsi ushobora gutuma ibibazo biraje ishinga abanyagihugu bidatore gunyishu. Muri Kenya sendare na inyuzwa y'ico gihugu yatangaje ko William Ruto yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagabishije abavuga ko boba bafise imigambi yo kugira kudeta. Yabivugiye igitega imbere y'abacamanza bariko bugurura umwaka w'ubucamanza. Bamwe mu bakurikirana ibibazo vya politike y'Uburundi basanga ivyatangajwe na Perezida bifise isiguro mu kutumvikana ku migambi y'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Twavuganye na Frederic Bamvuga Inyumvira yigeze kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi akaba akurikiranira hafi politike y'Uburundi ari Brussels mu Bubiligi. Atangura avuga insiguro aha ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye.
Ivyatangajwe na Perezida Ndayishimiye insiguro tubiha siyindi nuko mu byukuri kwisonga ry'igihugu hariho ingorane aho umukuru w'igihugu yidogera abo bakorana kandi begeranye. Umva neza ko atawundi yo bavuga atari umushikiranganji we wa mbere, na cyane cyane ko n'umushikiranganji we wa mbere nawe nyene yavuze avuga ati iyo umuntu ariko aragira urusaku, iyo umuntu ariko arakuvuga nabi ati umenye ko muri icyo gihe wamaze kumusumba. Urumva bariko barishurana atanumwe avuga uwundi mwizina, bakishurana atanumwe avuga agenda imbere ya maradiyo ya leta ngo abivuge, bose barondera kubicisha mu mashengero. Uretse jo bundi umukuru w'igihugu yabivugiye imbere y'abacamanza bariko barugurura uyu mwaka w'ubucamanza. Rero iyo ahubwo bimeze uko no kuvuga igihugu kiba kimaze kugwa mu kaga, kuko ibyo umukuru w'igihugu azofata nk'ingingo kugira ngo ahindure icyo kibazo kiri mu gihugu atari n'ikindi kihari atari uko hari abasuma benshi batagikurikiza amategeko bacitse bantagondwa bantakorwako na bakavuga ati babwiza gukorwako kandi abona bayo kabari benshi gusumba nkumbure abari nyuma ya president ko nta ubazi kuko CNDD-FDD yaciye muri iyo nzira ubu rero akavuga ati babwiza kuhava bo hava gute atihaye ingufu wenyene ngo abanze ategura amayira abo bantu bose abakure abakizo ngufu bafise hanyuma aheze yubake igihugu nk'uko abishaka
ari maze igihe nk'uko mwariko murabivuga no ku mbuga ngurukana mimenyi ihana ahantu wako hoba hari ibyo bibazo hagati yabo bategetsi babiri nk'uko mwariko muravuga ko ari bwo mubona ko ibyo bibazo biriko biravugwa biri hagati yabo naho hari hamaze icyo gihe bivugwa niko ki ubu ariko bigiye habona mu buryo bugaragara cyane hari cyo bakiri inyuma yavyo
amakuru turonka nuko ubona ko umukuru w'umugambwe umukuru n'amashinga amateka umukuru n'amanyango z'amateka boba bagira utunama biravugwa kandi kugira ngo bige ibyo bintu umukuru w'igihugu ariko aravuga kuko umukuru w'igihugu ariko aravuga ibyo biragoye kuko CNDD-FDD kuva mu 2005 barahanye bati umwe wese ahahereye agende yigaburire hanyuma ubucamanza buzoheza bubafukere icyo gituma twabonye ubwicanyi twabonye ubusuma bw'ibintu by'igihugu ibintu by'ibitoro ibintu by'isima ibintu by'isukari ibintu by'inzahabu biri mu kagwi k'abantu bake uyu munsi bageze mu by'amatongo y'abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu ejo baze bacike abaja babo barimo baragura ayo matongo yabo babanje kubakenesha urumva uyu munsi bimaze kugenda uko Evariste president w'u Burundi bica bimugora ingene uwo murwi yo ukura mu nzira kugira ngo ahindure ibintu nizo ngorane zihari
muri maka cyane mu kurangiza ivyatangajwe na president Ndayishimiye mubona bivuze iki kuvyereka umutekano w'igihugu kujanye n'abanyagihugu bumva ivyo bintatangaje
ingorane z'umugwi bijanye n'umutekano w'abanyagihugu bwa mbere umunyagihugu wewe yarasanzwe yitunye buratondera ibyo avuze ahubwo biza no guca n'inkokora kuko byerekana yuko ubunota buriko buraja indongozi zabwo atawo ziriko zirajana igihugu kubera ko ni president arondera guhindura ibyo bintu umushikiranganje wa mbere ntazobishira kwigiko umukono kuko umushikiranganje ari uwo muri uwo murwi w'abasuma bimonogoje uri nawe agashaka kubahindura kandi bahawe n'umugambwe CNDD-FDD kuko niwe wabarekuye kugira ibyo kandi udashobora kubamira uwo mugambwe nawe utegeka atari kumwe na president urumva ko Evariste yarahakwa kw'abo bantu ahubwo bamwitanga
murakoze cyane turabashimiye
mukoregwe
muri Kenya sentare ntayinyuzwa y'icyo gihugu yatangaje ejo kuwa mbere ko William Ruto yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu aheruka kuba iyo sentare yahebuje Raila Odinga yari yitwaye avuga ko habaye ubusuma bw'amatora yavuze ko atakintu na kimwe kigaragaza ko amatora yibwe Ruto yahora ari cyegera cha president mu myaka 10 irangiye agiye kuba umukuru w'igihugu cha Kenya agira gatanu eroje wiri kaneza niyo nkuru adufiti
IBC carried out the verification tarring and declaration of results in accordance with
Urumva se ni Martha Karambu Kome mukuru wa sentare ntanyuzwa ya Kenya akaba n'umukenzi wa mbere aramukijwe mu mabanga muri ico gihugu igihe yari kasoma ingingo zafashwe n'iyo sentare mu rubanza rujanye n'amatati y'ivyavuye mu matora ya mukuru w'igihugu aheruka mu kwezi kwa munani mu rwiwe w'igihugu jeje gutunganya amatora bari batangaje ko William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora ya mukuru w'igihugu uyu mwaka ku majwi angana n'ibice 50% n'uduce 49% mu gihe utavuga rumwe n'ubutegetsi ya zigihe yagerageza gushikira ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Kenya Raila Odinga wamenyesheje ko yaronse ibice 48 n'uduce 85% Odinga myaka 77 yaciye yitwara muri sentare ntayinyuzwa avuga ko hakoreshejwe ubuhinga bwa none abahinga b'abanyoni bamwivye amajwi maze bayongereza Ruto abo bari biyunze mu nani rumwe bise Azimio la Umoja bari bavuze ko bafite ivyemezo simusiga zerekana ko habaye ubusuma bw'amatora Mugabo kuri uyu wa mbere nk'umuntu umwe y'abacamanza bagize sentare ntayinyuzwa bemeje bose ivyari vyashikirijwe no mu rwiya IBC ujejwe gutunganya amatora Mufaso Nikome uko niko yabivuze muri make
IBC
yakoze neza igikorwa cyo gusuzuma guhuza no gutangaza ibyavuye mu matora yisunze ibyo nshingiro Raila Odinga n'umukenyezi Martha Karua yari kumubera icegera iyo bagira amahirwe yo gutorwa ntibari bahari igihe urubanza rwasomwa Mugabo ku rubuga rwe rwa Twitter Odinga yavuze ko ashize intayishize nubwo atishimiye ingingo yafashwe yagize ati twabonye ingingo ya sentare ntayinyuzwa ku bijanye n'amatora yo kuwa 9 kwa 8 2022 twamye turangwa no kubahiriza amategeko n'ibwirizwa nshingiro muri intumbero turubasha icyifuzo cya sentare mugabo mukabaro kenshi ntitwemeranya n'iyo ngingo Numunye politika kwa numunye matege kwa James Orengo ari kuisonga jumurugu ya washingwa manza wa odinga na karuwa hejeje kumvili zingingo ya senare ya buzebena ya majambo njene nitukuyemiranya na gato nivyabaye bagize sentare mu gihe cyo kutwumviriza barikoze neza bitonze baradutega amatwi gusa ivyavuyemo nituvyemerana gato niko yabwiye amenyesha makuru imbere ya sentare na nyuzwa ya Kenya Muri make Perezida Mushasha wa Kenya yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agira ati ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana kuko ku Mana nta kidashoboka maze yerekana umurongo wa 2 ubivuga muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 27 Igipolisi cya Kenya cyari cyameze magabo mu turere kibaza ko bashobora kuba mu migumuko no ku murwa mukuru Nairobi yamwe mu mabarabara aja hari cyicaro cya sentare ntayinyuzwa akaba atari yemerewe gucamo amapikipiki hamwe no mu muji hagati Ambasade ya Amerika muri Kenya nayo nyene yari yagabishije ko ashobora kuimigumuko na cyane cyane mu gisagara cya Kisumu igira gatatu mu bunini muri ico gihugu cya Afrika y'Ubuseruko bamwe mu barundi bahaba bari bahunze gato batashimye kuvugira kuri mikro z'ijwi rya Amerika batubwiye ko bari bashimye ukinjura ko batazi ibyari gukurikira itangazwa ry'ingingo ya sentare ntayinyuzwa ariko nta kidasanzwe cyahavuzwe Iyi banjuru ya gatanu Raila Odinga atsindwa amatora y'umukuru w'igihugu rikabijya gatatu yituye sentare ntayinyuzwa ibyo yari amaze gukora mu 2013 n'2017 mu mwaka wa 2017 iyo sentare nkuru ya zose yafashe ingingo ikomeye mu mateka ya Kenya agategetse ko hasubirwamo amatora ico gihe Raila Odinga yankiye ku jambo yasubiwemo yaciye atsindwa na Perezida Uhuru Kenyatta bahavuye biyunga Uragiye gusigira ubutegetsi waramubereye icegera mu myaka 10 heze akaba muri aya matora yashirikiye Odinga umushingwa manza wo mu Burundi Jean Vier Bigirimana akaba twari gisata cishira hamwe tugunura page Burundi co mu Burundi yasanga urugero Kenya igeze ko mu kwinda injyane n'imvururu zifatiye ku matora bikwiye kubera icigwa ibihugu byinshi na cyane cyane ku mugabane wa Afrika
Inyifato y'abanyepolitike bo muri Kenya inyifato ishobora gufasha abatari bake muri Afrika barigenjeje ku rugero rw'akarorero kandi ntibahiganwe bagomba guhezanyayo ninacyo gituma n'impari uno munsi tubona yuko bakunda kuzitura ubutungane bigatuma abatwara n'abari muri opposition bishoboka yuko bashobora kuvugana byo rero bikatuma uno munsi tuvuga yuko abanyepolitike ba Kenya bashobora gufatwa nk'akarorero kandi tutoreka shima ni ingene ubutungane bwo muri Kenya bugeze ku rugero rudasanzwe mu buryo kwigenga ibyo byose bikerekana rero yuko Kenya igeze ku rugero rushimishije mu vya demokarasi ishobora kuba akarorero ku bindi bihugu bitari bike turabe yuko demokarasi ishobora gusimbatara mu bihugu vya Afrika
uyu mwaka abashingwa manza ba Odinga ducane ukazina ko buhizika baba bari basabye sentare kumutangaza nk'uwatsinze amatora canke naho kuyasubiza ibuti ibyo bacamanza basanze bidakwiriye Ikindi sentare ntayuzwa yavuze nuko kubona hari abagize umurwi w'amatora bane biyonjoroye mu gihe kwa 15 ukwezi guheze hemezwa ivyavuye mu matora atari ikintu cyo gufatira ko kugira ngo hasigurwe ko bitigiri byatangajwe biri mu tunenga n'amahinyu Eroje urika neza juri ya Amerika
Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke nabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barashima kubona umupaka wa Ruhwa wugurugwa inkuru twateguriwe na Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda
Uwo mupaka wa Ruhwa uri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke uhuza Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo uciye mu Rwanda watangwe gukora igenekerezo rya 30 ukwezi k'umunani ni nyuma yaho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca aha yuruhusha sosiyete yo gutwara abantu ikoresheje imodoka amapasa no gukoresha uwo mupaka ku bantu bajya canke bava muri Kongo mwikete yandikiye umugenduzi mukuru w'igipolisi mu kwezi guheze umushikiranganje Ndirakobuca yaramumenyesheje ko sosiyete mapasa iserukiwe na Chikulu Lusamba Damien yemerewe gukoresha uwo mupaka nk'uko yari yabisavye mapasa niyo yonyene yemerewe gukora ako kazi inyuma y'indwi imwe umupaka wuguruwe iradijwe rya Amerika yaraganiriye n'abanyagihugu bakoresha uwo mupaka wa Ruhwa abakomoka muri Kongo babibonamo inyungu
Par rapport à cette situation, nous, Congolais, Congolaises, nous
sommes... Kubijanye n'uko ibintu bimeze ubu, twebwe abakongomani turahimbawe cyane n'iyugurwa ry'uyu mupaka, na cyane cyane ku ibarabara ryiza. Ingendo zirihuta, dufise umunezero ntangere.
Twebwe igihe twumva iyi ngingo ni ukuri twararyohewe cyane. Abakuru natwe baratwibutse. Turanezerwa cyane iyo tukubyutse tuzi ko 12 tuba turiko turaca ku ruhande.
Eka n'abarundi bakiranya kamwemwe ntangere iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa.
Twayakire neza cyane kuko ubumwe bwobandanya kumbibe hakugurugwa kugira imigenderanire. Hari abafise abagenzi, hari abafise abagenzi nubabuze ukuntu boramukanye kugira ngo bari bo bose batambuke. Hama nimba ari imizi itaremegwa n'amategeko bakabanza bakayisaka, hama yemegwa n'amategeko bakayireka nayikarengana.
Asha twayakiriye neza cyane rwose kubona ubunya igihugu kimerewe neza, imodoka itahurirengana birarengana kabisa. Nukuri twaryohewe cyane rwose.
Inyuma y'indwi umupaka umaze wuguruwe, abahora bahakorera akazi ko kudandaza bamenyesheje ko ubu basubiriye kubukura mu cibo. Baremeza ko igihe umupaka wari wugaye bahagira ibibazo byinshi bijanye n'ubukene. Nishimwe Jonathan Yotsinyama numwe muri abo badandaza bato bato bakorera ku Ruhwa.
Ni namenyeranye n'ubuzima bwo ngaha bubi, hamu Imana irongera cyanye tarongiye kuronka akazi. Nibyaguma bibandanije nkuko tubibona virema ntangorane. Isabune ngiye kuzenda yeronka ntataratage ngo nje kuri ntataye ubwenge. Ubu abantu badushorera ni ingenzi, yabava muri Kongo, yaba abava Bujumbura. Ndetse nwariwe wese amaze kubona afise isahani iriko n'izimboga ariko nashaka kwayonshorera nkagira akarusho mu buzima bwanjye.
Ku ruhande rw'indongozi uramatari w'intara ya Cibitoke Bizoza Karem atera intege abakorera kuri uwo mupaka.
Bose bamaze kumva yuko imodoka zigomba zitangure gutangura kurengana kuba ari umwanya kugira ngo bongere kandi basheho twadukiosk bari barashize kubarabara tw'ibyamwe kugira ngo ko barabona ko ababagorera cyane bava muri Kongo ndabukavu kenshi baragurira cyane undaza ko baca biyungunganya. Ubwo nshira saba yabashiramo kunda gufasha abakenyezi cyane cyane abantu ko twaba bari abakenyezi cyane bari bafise ibyo byamwa kwibarabara kubokongera kandi bakabegera bakabaha ingurane kugira ngo bongere kandi biyungunganye.
Naho abatari bake babona akarusho kajyanye n'iyugururwa ry'uwo mupaka wa Ruhwa, Ndikumana Josue we babona ko akira gahaze kugira ngo abarundi bidegembye bikwiye.
Urabona ko duturanye n'u Rwanda, bamwe twasumira hakujya mu Rwanda ndetse byanakunda rwacika mu Rwanda twinjira muri Congo kuko urabona ko hari imipaka ihanana Kamanyura n'u Rwanda. Nabyo nyine twarashika mu Kamanyura duciye mu nzira zemewe n'amategeko. Hamwe n'uno munsi leta yo twongera kutworohereza ikongera twebe n'igihugu batoyi natwe twongera kuza gusumira mu masoko ya Kamanyura za Bugarama gutya. Imiryango yacu kibaho neza ca tugira ubundi buzima bwiza buzira umuze.
Abasesengura politiki y'akarere babona ko ibijanye n'imipaka y'u Rwanda n'u Burundi bikigoye. Buri gihe iyo abategetsi b'u Burundi babajijwe icyo kibazo bishura ko ibiganiro bibandanya hagati y'ibyo bihugu bibiri. Abategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bamenyesha ko barindiriye ku Rwanda rubasubiza abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015 kugira bashobore kuganira bashira hamwe. Ku ruhande rw'u Rwanda bamenyesha ko abo Burundi bwagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu minwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi ya CR. U Rwanda rukamenyesha ko rudashobora guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ingabo za Uganda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihuriye mu gikorwa cyo kurwanya umugwi w'iterabwoba wa ADF mu buseruko bwa Kongo zasabye kongegwa igihe cyo kurwanya uwo mugwi. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Ignatius Bahizi akorera muri Uganda.
Umuyobozi wo kwisonga w'ibikorwa byiswe Operation Shujaa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Congo, General Major Kayanja Muhanga, avuga ko mu mezi 8 bamaze barwanya umutwe kugeza ubu bamaze kuca intege binyuze mu gusenya inkambi zawo nyinshi, gusenya imiyoboro yawo y'itumanaho ndetse n'inzira bakoreshaga kwinjiza abantu umutwe wabo. Kandi ubuturere two ADF yari yarabujije amahoro imyaka myinshi, abantu bakaba baryama bagasinzira.
For example, when you visit those areas where the joint forces are operating, you'll find people going back to farming.
Ati usuye duke ingabo zacu ziri mu bikorwa by'ubufatanye zikoreramo usanga abantu bashobora noneho gusubira mu buhinzi, amashuri n'amatorero birakora n'ibikorwa byinshi birimo gukorwa. Icyakora ADF iracyabangamiye akarere kandi ntushobora kurangiza iterabwoba mu mezi 8 gusa tumaze muri Congo. Muri Uganda byadutwaye imyaka 5 yose kugira ngo turandure ADF ku butaka bwacu. Abayobozi bakuru b'ibisirikare byombi baraye bahuye kugira ngo basuzume aho ibikorwa byabo bigeze kuva aho ibikorwa byongerewe amezi 2 mu kwezi kwa gatandatu. nkuko umuvugizi w'urwo rugamba Kapiteni Peter Mugisha bitangarijwe rya Amerika ngo kurwanya iterabwoba ni ibintu bifata umwanya muremure.
What is now being done is to ensure that there is a plan for the final onslaught.
Icyo turimo gukora ubu ngubu ni ukureba ko hariho gahunda y'igitero cya nyuma. Kurwanya iterabwoba bifata igihe kirekire. Urugero muri Afghanistan abanyamerika bamaze imyaka myinshi barwanya iterabwoba. Kurwanya Boko Haram mu burengerazuba bwa Afurika naho bimaze imyaka itari mikeya. Kimwe no kurwanya ADF nubwo izatsindwa kandi magingo yakaba nta ntege bagifite nticyababuza guteza umutekano muke, akaba bizafata igihe rero kugira ngo tubaneshe burundu.
And at the moment they are really at their weakest point, but it will take a long time.
General Major Bombere Kamire uyoboye itsinda ry'isirikare cya Congo FRDC muri ibyo bikorwa avuga ko biyemeje kurwanya umutwe w'iterabwoba kugeza bawutsinze burundu.
Msa
kwa hii ma responsibility ma president mbiri ya DRC
ati tugomba gusoza inshingano ba perezida bombi ba Congo na Uganda baduhaye kandi turimo kubikora neza cyane. Dukeneye izindi nkunga nkeya kugira ngo turangize akazi. Abo baterabwoba turimo kubiga neza kandi tuzabarwanya kugeza ku munota wa nyuma.
Na nazani tutamufikisha kumwisho.
ADF yakomotse muri Uganda yatangiye muri za 90 nk'itsinda ry'abasore b'abayisilamu baharaniraga uburenganzira bw'abayisilamu, ariko nyuma rifata intwaro zo kurwanya leta ya Uganda. Birukanywe ku butaka bwa Uganda nyuma yo gukora amarorerwa menshi aho bishe abantu babarirwa mu magana. Bamaze gutsindwa muri Uganda birukiye mu mashamba yo mu burasirazuba bwa Congo akikije akarere ka Benin. Ingabo za Uganda zabakurikiye muri Congo inshuro nyinshi ariko ntizabanesha. Mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize hatangijwe igikorwa gisha gihuriweho n'ingabo z'ibihugu byombi nyuma yaho umutwe w'iterabwoba washinjwe gutera ibisasu mu mujyi wa Kampala byahitanye abantu. Perezida Museveni wa Uganda na Felix Tshisekedi wa Congo bombi bagaragaje ubushake bwo kurimbura burundu umutwe wa ADF no gufungura ako karere kugira ngo gacuruze na Uganda. Amareta yombi ubarimo kubaka umuhanda uhuza ibihugu byombi unyuze mu bice bizwi cyane nk'ibyahoze bigenzurwa na ADF. Kubaka umuhanda muri ako karere bisa nk'ibyerekana igabanuka rya ADF muri ako gace. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Njuti muduteza matwi ahane wadusoreja makuru ya chiyo kuri isaha. Ndabashimile kumwa hisi mgo ugukikila Ijwi rya Amerika. Shimile na bagenzi banje bamfashije gutegura ya makuru. Mugiri bihe vyiza aho muherereye hose.
Iwanyu munara.
rafiki.